Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni umunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mwaramutse mwese mu makuru yo kuri no saha.
Ngo gihambaye cyane cerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gufika ku ntambwe nini mu guhereza amatatizo abibitaniye igihugu cya Eritrea n'igice cyose n'ibihugu byarenga imyaka irenga 20 bishamiranye.
Uyu ni Alain Aime Nyamitwe, inararibonye muri politiki mpuzamakungu, hakaba yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu mu Burundi. Avuga ku masezerano y'amahoro yarayapfundizwe hagati y'igihugu cya Ethiopia na Eritrea. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye igitigiri cy'impunzi z'abanyekongo kibandanya kwiyongera mu gihugu cy'Uganda, hamwe n'inkuru yerekeye abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu mu Rwanda bidogera kuba badafite umuyagankuba kandi ibyuma ucamwo bica mu matongo yabo. Ni inkuru zose tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, tuyahera muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere niho yerekana Brett Kavanaugh ko ari we ahisemwo mu kibanza cy'umucamanza wa sentare nkuru ya Leta Zunze za Amerika ashobora kuzosubirira Anthony Kennedy aheruka gutanga imihoho. Inyuma yo gutangazwa na Trump, Kavanaugh yashikirije ko kuva kuri uyu wa kabiri atangura imibonano n'abagize Sena ya Amerika, ababwire ko azosobanura neza ibibwirizwa shingiro rya Amerika kandi mu gihe yo kwemerwa n'abagize Sena muri ico kibanza akazokwitaho ibibazo byose bizoboneka. Mucamanza Kennedy yatanze imihoho yabona mu buryo butandukanye ibibazo bitandukanye abanyamerika nko gukorora inda, uburenganzira bw'abakundana bahuza ibitsina hamwe n'urubanza rwo gufa. Mu gihe rero yosubirirwa na Brett Kavanaugh, aba umukonservatere agaragaza ko ateye kubiri n'ibyo bibazo kandi agatorerwa kuzoguma muri ico kibanza gushika atanze imihoho canke apfuye, hari ubwoba mu banyamerika ko iyo sentare itazotunganiriza bose mu budasa bwabo. Kavanaugh w'imyaka 53 y'amavuko amaze imyaka 12 mu mwuga wo guca imanza. Mu gihe ejo ku munsi wa mbere igihugu cya Sudani y'Epfo cibuka imyaka 7 kibayeho, uwo munsi nyene imiharigwanya leta yaranse kwemera igabanganya ry'ubutegetsi ryashikirijwe na leta. Ni nyuma y'amasaha make leta itangaje ko impande zibiri zumvikanye igabangana ku butegetsi. Perezida Salva Kiir hamwe n'abamurwanya barananiranye kumvikana ku masezerano arama, naho bari bararemerewe n'ibihugu bibanyi ndetse n'ibihugu rutura harimwo na Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza hamwe na Norvege. Impunzi z'abanye Sudani y'umanuko ziba i Arua muri Uganda zari zaranezerejwe nuko abakuru b'ibihugu byo mu karere bagondoje impande zose zirumvikana ku mahoro, ariko bavuga ko batizeye abategetsi babo ku by'ukuri ko bifuza amahoro. Mushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yasohoye itangazo ryo ku munsi wa mbere aho yasabye abarwana kubahiriza amasezerano kuko intambara yongereza imibabaro ku banyagihugu. Muri Afrika kandi imigambwe irenga 30 itavuga rumwe na leta muri Nigeria yatangaje jo kuwa mbere ko yunze urunani rugamije kubuza Perezida Muhammadu Buhari kongera gutorerwa manda ya kabiri ku butegetsi mu ntango z'umwaka uza. abakuru b'imigambwe 39 yemewe n'amategeko harimwo ukomeye People's Democratic Party barateye umukono ku masezerano yo kungurana ni go guhangana na Buhari mu matore yo mu kwezi kwa kabiri. Iyo migambwe ishikiriza ko ishobora gutanga umukandida umwe mu bibanza byose no mu nzego zose z'igihugu gushika ku rw'umukuru w'igihugu. Buhari w'imyaka 75 y'amavuko yashitse ku butegetsi muri 2015 yashikirije abakuru umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikindi kiringo cy'imyaka 4 muri ayo matora nahakuze mu myaka kandi akaba abangamirwa akatari gake n'amagara yiwe. Imyerekano yiyamiriza murambabarira ingingo ya leta yo kuduze ibiciro by'ibitoro yarabandanije ejo kuwa mbere ipot o Prince muri Haiti inyuma yaho yabaye imbere yaho yahitanye abantu bashika kuri 4. Abigaragambya bagize urugendo ku biro by'inama nshinga amateka bongera baraturira imiriro ahakorera ikigo gishinzwe gutorokanya amatagisi imbere yuko basubizwa inyuma n'igipolisi mu karere ka Tabare ni ku murwa mukuru leta ya Haiti. Ku munsi wa gatandatu niho yahagaritse ingingo yari yarafashe yo kuduza ibiciro by'igitoro inyuma y'iyo myiyerekano yasesetsemwo amaraso ku murwa mukuru. Leta yari yavuze ko ishobora kuduza ibiciro by'ibitoro kuri 50% kugira ironke amafaranga iyo kuzokoresha. Mu kurangiza naho mushiranganji wa mbere w'Ubwongereza kwivuna abansi yagiriza Uburusiya kuba ari bwo buri nyuma y'urupfu rw'umugore yahawe isumu ry'uburozi bwakoreshejwe mu kwezi kwa gatatu kuwundi mu Rusiya yahoze asumira urusaku igihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije inama nshinga amateka y'Ubwongereza ejo ku munsi wa mbere mushiranganji Gavin Williamson asaba amakungu kuja hamwe akanegura ubwo bwicanyi cyane cyane begeka ku gihugu cy'Uburusiya.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Uganda. Muri icyo gihugu haravugwa iyo ngerekana ry'umubare w'impunzi z'abanyekongo zivuga ko zihunga umutekano muke muri Kivu ya ruguru. Abategetsi muri Uganda bavuga ko bakira impunzi z'abanyekongo zigera ku 100 ku munsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Buganda Ignatius Bahizi yakurikiranye iyi nkuru arayidushikiriza.
Ku murongo wa telefone twaganiriye na zimwe mu mpunzi zarayizambutse umupaka wa Bunagana zingiye muri Uganda zivuga ko zihunga zituruka mu turere twa Rumbishi, Numbi na Shanje aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Bimaze igihe ibyo byama biri mu karere ruguru ya Minova. Ubwo rero imyaka yose basanze mu mazu bakikoreza n'abagabo ubwo ngucyo mbese abantu benshi bari guhunga buriya Minova huzuye abantu bitewe n'igitembe cyo kuvyora abagore.
Ni bande barimo kubikora?
Abo ni abanyatura n'abikwa abanyatura n'ababakombata bakera n'abandi bari kwihimba icyama cyitwa ngo irengera buzima. Ariko nkatwe twegereye amashamba bica abantu hari ababyeyi batatu bafite amada baherutse kubica.
Muvuze ko kuva aho ngaho kugera aho mwaturutse ari kure hatwara nk'iminsi ingahe kuva aho mwavuye kugera aho ku mpaka y'Ubunagana muri Uganda?
Ku modoka kuva aho ngaho tuvuye ni iminsi ibiri. Twarahagurutse turara ahantu hitwa Kalungu. Niho twavuye Kalungu turi gutwereza bari kutugwanaho kuduhitwa kurya bitewe n'abana abagira neza nabo bakadufasha milisensa. Ubwo niko dufaranga tutugejeje hano Ibunagana.
Hanyuma se aho mugeze Uganda babakiriye gute ari cyo babafashije?
Turabara twakiriye bari kutubaza n'ibibazo iyo dukomoka niyo tuvuye n'igituhongeje ngo bari baratwakiriye rwose nta kibazo.
Mbega bimeze nabi bitukanye natura iri y'iruguru. Mbega bari kudusahura no kwica abantu. Mbega ni ibibazo biri iyo ruguru kabisa muri za Rumbishi.
Bari kubahora iki se?
Nuko bari kubwira bari gusahura no kwica ngo yatura bose nyuma yabihigiye kuyihiga ikacikira mu shamba ikatubwira ikaduhiga turi kuhunga turahunze mezi tugereye nabi zatubije umutekano ziri kwikoreza abagabo zikadupfira ntiwareba mbega ntiwareba zitumereye nabi ziri gupfira abantu cyane.
ariho nabiru kazi bose bata makarite gaho mbega yo nerera tuzubije amahoro
nongeye mpamagara umuyobozi w'intara gisohora izo mpunzi zakirirwa bwana Bizimana Abel ambwira ko bamaze igihe bakira impunzi nyinshi zituruka muri Repubulika ya Congo akaba buri cyumweru bohereza izigera ku 400 mu makambi atandukanye ari imbere mu gihugu ati zimwe muri izi mpunzi ziza zarakubiswe zifite ibikomere bigaragara ku mibiri kandi ko n'abagore bamwe baza bavuga ko bafashwe ku ngufu
impunzi zose baratazakira bamwe baturuka Bunagana abandi bagaturuka Busanza abandi bagaturuka iriya ntego kuja iriya mu kampusi cyangwa iyo kubajyana cyaka bari kubajyana
hanyuma bamwe ntibo bateye impungenge ndi ku mupaka nabo
twebwe nta mpungenge dufite kuko ni ibintu tumenyereye ni ibintu byatangiye imyaka ebyiri ishize
umukozi wo mu biro bya HCR Maxwell Kamanyire nawe yambwiye ko umubare w'impunzi z'abakongomani binjira mu gihugu wiyongeye kuva aho uyu mwaka watangiriye ariko ko abaturuka muri iyo ntara ya Gisoro yo mu burengerazuba bwa Uganda ihanye urubibi na Congo wari bo benshi abahunga baturutse muri iyo ntara bakomoka mu duce duhereranye na za Rucuro Masisi hamwe n'ahandi hanavugwa n'ibitero ku moko y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda Ignatius Bahizi Ijudi Amerika Uganda
Tuvu mu Buganda dukubitira mu Burundi ubwo bani bwinshi mu banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi inyuma yaho hatorewe inyandiko zitagira umukono mu bigo byo kumutanga kuri uyu wa mbere zigabisha bamwe muri abo banyeshuri abanyeshuri basaba ko umutekano muri ibyo bigo bucungerwa n'inzego z'umutekano ha gucungerwa na bamwe mu banyeshuri bagenzi babo inkuru ya mugenzi wacu Remo Zimana
nkuko twabibwiwe na bamwe mu banyeshuri ba mu kigo cya kaminuza cyo kumutanga Izo nyandiko zakwiragijwe muri ico kigo mu ijoro ry'ubuca nk'isaha 8 z'ijoro izindi zamanitswe hafi yaho bafungurira uhagarikiwe n'ingwe aravoma amajigo twaraye tuyahongoye n'amabwena turayagabishije udashaka kuja ku murongo na kibanza afise ngaha ayo akabaramwe mu majambo yari yanditse kuri izo nyandiko zitagira umukono bamwe mu banyeshuri bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ayo majambo ateye ubwoba n'amakenga kuko adahumuriza ababa muri ico kigo
iya matrax izo mpapuro ziri ko amajambo ateye ubwoba zitaranditse ziramanikwa barazisanzaza ngaha mu kigo cyo kumutanga rero ni ikintu giteye ubwoba kinateye n'amakenga kuko ni ibintu kuraraba amajambo yavuzwe n'amajambo atahumuriza kuhabaye wese aca atwira umutima uhagaze rero ivyo rero bikaba biduteye uruhagararo rudasanzwe nk'abahaba
nk'uko ivyo bimeze abaye ubonye turarindiriye turaba ukuntu bibandanye nimba bizagushika ku kintu petetre urafise imvo babishyizeho turarindiriye turabi iyo bije
ikindi abo banyeshuri bavuga ni uko ibiriko birashika vyo babifitaniye isano n'ibigize iminsi vyibonekeza muri ico kigo cya kaminuza aha bakavuga akagwi k'abanyeshuri bakizura ijoro n'abanyeshuri baheruka guhagarikwa bagasaba amatohoza atahengamye
mu misi heze habayeho ibintu byo gutegera abanyeshuri bagategwa na bagenzi babo basanga ari ni bande iri organize bakarara barazunguruka muri campus bategera abatasha amasaha yiterere gatoyi bakabakubita bakabwirira na ikintu cyari giteye ubwoba cyane gaca cyongera higakurikirana n'iki cyuko hariho abanyeshuri bagenzi bacu baheruka gukugwa mu burara aho baba bagatwagwa mu buryo budasobanutse haza rero bigaragaza uko bikora muri aya matract biyafitaniye isano n'uko kurumva ngo guhongora kugira ikirumva ko ari amajambo aremereye cyane rwose
turimbona yuko haba gutajya amasaha nabyo nyine byari byateye ishuka kibi ariko wabonye n'iki rinyo kigiye kuza n'iyindi insolite ishite muri ibi bigo nyine umva icyo kintu niyo mpamvu tugifite ako makenga harakenewe itohoza rikomeye cyane ku buryo turaye yuko ku mbole bajya bagira umutekano muri kaminuza yuko tudataha inyuma ya 21 tarayo kari baba babishyize
abo banyeshuri basaba ko umutekano wo mu bigo vya kaminuza wotungegwa n'abajeje umutekano aho gucungegwa na bamwe mu banyeshuri
cyera vuga nti abajeje umutekano ni babe aribo baducungera ni babe aribo bafata demezire zishobora kubahiriza agateka kazi na munyeshuri ngaha anye ntihaze umuntu avuga ngo ndi mu mugambo cyangwa mu wundi aca ashinga amategeko
abanyeshuri bose cyabazanye bazanywe no kwiga igihe bisigaye na vyo politike uyijemwa yijemwa umugabo ayijemwa yubahiriza uburenganzira bw'uwundi cyitwaje no kumasabe rero abajeje umutekano wa kaminuza ufatwe mu minwe n'inzego zibicejwe
hari abajeje umutekano tufise abapolisi hariho nabandi bajeje umutekano baba civile bakora umurango n'ijoro ku miryango hagati mu buraro bacungera ibintu abo ni bo babajijwe ako kazi mugabo umunyeshuri ntasubire kujamo muri ibyo bintu nta munyeshuri yo kwizeza ngo ariko arara kizuba bavita gukizuba ubutegetsi bwa kaminuza bukubahiriza mu munyeshuri wari we wese
Celestin ibona bonasize ajejwe umutekano muri kaminuza abajijwe kuri zo nyandiko yavuze ko atamapuro yabonye acaturungika ku muyobozi wa kaminuza ajejwe uburaro uyo nawe ntitwashoboye kumuronka ivyo biruko mugihe aheze yafindwi hari abanyeshuri batatu bahagaritswe muri ivyo bigo habanje gusakwa uburaro bwabo mbere baranatwara n'amatelefone yabo ngendanwa gushika ubu bakaba batararekugwa Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond kuri iyo nkuru
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga Kijambo abarundi wa mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
Tuba mu Burundi dukwitira mu Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu barinuba kubona umunyagankuba uca mu bibanza babamwo ariko ntubashikire Aba bavuga ko bemeye gutanga amatongo atangurane basavye kugira ngo begerezwe umuyagankuba ariko n'ubu baba mu mwijima inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Kwe batubwiye ngo tutange ibibanza bashingemo amapoto ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
umwaka n'umwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavu rugerero na cyanze rwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'imyaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
kwe batubwiye ngo tutange ibibanza bashingemo amapoto ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
ikibazo kibitera ndabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro uwo muriro tuzabona bigenze ute bakatubwira ngo mutegereze
ntakibabitemeye ndoki umuriro buraza ubwo turategereje twarahebye imbega ubwo twabaye ngaho ngaho hari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangirika
umwari mwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mbone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari tweme n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batanabikoze ngo numuriro uze
batuzanye umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro wowe ngahanje ntitangire ndamurisha kati rwose mu nguze nari nzi ko gushe ndabati ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyine amafaranga ari kunguka ndaki ndi gukora
yego muri mbavu turi kuwushaka nuko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana n'iki ko cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri abo baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye twari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi twizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabo bukaba bwite ye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose n'ubyo kuri umuriro barabona mu gihe kitarenze n'icyumweru nk'uko ubuyobozi bwa REG bwabitubwiye
aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu cyanze rwe na Rugerero bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi zanashibuka bakongera bakazitema ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabagiraho
yo gusaba bakatuhereza amatsinga bakaduheza cash power tugacana tukishura twe dushaka kwishura
Claude Ganza munyamagana irubavu murengerazuba bw'u Rwanda kugahadijwe rya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. Indongozi z'igihugu cya Ethiopia na Eritrea zasinye amasezerano y'amahoro inyuma yo kutumvikana kwari kumaze imyaka 20 hagati y'ibyo bihugu. Mu kiganiro ambassadeur Alain Emenyamitwe yanonosoye ibya politiki mpuzamakungu, akaba kandi yaranaserukiye igihugu cy'u Burundi muri Ethiopia, akaba kandi yarabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu, yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe amubwira insiguro aha uko kwiyunga hagati ya Ethiopia na Eritrea. Tubatega amatwi.
Ibyo byambaye cyane cyerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gushika ku ntambwe nini mu guhereza amatatizo abifitaniye. Igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia n'igihugu cya Eritrea imyaka irenga 20 bishamiranye, kuva aho icyo gihugu cya Eritrea kironkiriye ntari kwikukira icyagize amahirwe yo kugira imigenderanire myiza n'ubutegetsi bwari bwasize agisaba kwa mtu narimwe, mwurazi mwuzi yuko alibi hugu bidasa, vitanye kahise kamwe kwe kuraba kwa la Eritrea unu mwusi nchuti yu hozo kwa la Ethiopia, kwa visi kwa yuko niyo miaka yachie, yawa miaka yuhombe kujie kukushombi unu mwusi nyango wabuni yuko zari ngomu kwa ngo kashore kwa ya zamatati yao kwa ngo wani kwa wabu mbele ni mwuzi yao mwusi yu kumifise yone kuhone kachano kwa urazi yuko cha Ethiopia charasha ushakumuhora mwagabo kufaho yu cha Ethiopia chikukie hama kada mwuma tati nitawe kikyo nga nindira ishe kwa haji kwa hivisi kwa hivyo hariho uombe chane mwuni mtani mwuzeke utumoze chalage ito kwa hivyo ingeme choronga nindira ikiye mwuzi buti ariko mwuzi kuraba ingeme hangana ingeme chini uki ingana changa kuko nungu mwuhora bawa mwuzi buti uda kuiye pa mwuzeke utumoze mwuzi kuyo nabuteo ni mwuzi chini na namoro n'umutekano cyikino anuko hari ubucuti bw'inshi bwa hagati y'ibihugu kandi buroni na kara n'abantu cyo bikini cyane kwisha hamwe gihugu Afrika inyafike kuko mu gihe ibihugu bibiri tumvikana n'ibintu bya mu bibiri bimwe nto cyane kugishira hamwe uko bigana kose
icigwa ibihugu bya Afrika ahanini Burundi n'ibindi bindi bikwiye gukura muri iyo migenderanire inagutse hagati ya Eritrea na Ethiopia ni nk'ica
nyamukuru nuko atangura nimwe idashobora gutegeka umuti nze ndiko nibaza cya kabiri cyane cyane nuko iyo ibishyamira nimeze bikirekire biratuma byinshi byononekara mu bibera niba n'igihugu bihugu byombi ntitwagire yuko ibyo gukora ibintu byagiye mu ntambara byatanye mu mitwe hama haragire n'igihe bashyiraho icyo nakwita akarere ataho kegamiye ariko nticyabuze yuko hama hariho icyuka kibi hagati y'inteko ziri umpaka uri hirya cyangwa uri hino kibera rero yuko iyo havuze ingorane byiza umuri ari kutubera inyishu bona bwangu mu nzira ya diplomasiya kugira ngo yononekere cyane byinshi ariko izo ngorane ziri gukora kera na Ethiopia byatandukanye gato n'ibindi n'izingorane nyinshi umuri ndabona ziboneke mu bihugu biri muri ishyamba rya Nyafuken kuko hari ibihugu byinshi usanga bifitanye utubazo tunaturiya bafitiye ikiyaga kinaka abandi bafa umupaka kanaka ariko bakaraba ngene bashobora kubitorera inyishu nyamukuru ni uko tashyira mu ntoza ku nari muri shobora gutorera inyishu ibibazo byega ibihugu byaba bifitanye ingorane batakwishyira bakabyumvikana ko ngo mu gihe bidashobotse ko igihugu byombi bitorera inyishu ibibazo byabo aya masaha mpuzamahanga ngo agize kuba afite ingufu zikwiye kugira ngo ashobore gutorera umuti izo ngorane nicyo kibazo cya Leta na Ethiopia byabirukatse cyane yuko nta uyuwa cyangwa inafuke atatubaze bityo bashika ko mbere na masaha mpuzamahanga ni kuko inteko zari zihari kandi kuba hariho hari na misiyo ya isaha mpuzamahanga ni ariko kinini yashyitse ko
murakoze cyane kudusesangura ariko imbere yuko tubashimira ubunye ala Emenyamitwe mugeze mu buzima nyabaki
uye jewe nikorera kwanje ndi consultant mu byerekeye ibibazo by'amahoro n'umutekano njyanye na ukungene ibihugu bigana mu mashyirahamwe mpuzabihugu kandi n'ibyerekeye ubudandazwa mu bukungu hamwe n'ibyerekeye iterambere ry'ubutunzi
politike ni ukuvuga ko mwabaye murayibangira cyane
nibaza ko ndibonye politike klasike uko navyita ariko nibaza ko co nshoboye ari kivyerekeye ubufundi muri ivyo bisata bisata kuri bine nivyo nize nivyo nakozemwo imyaka ibiri mike.
Mwakoze Alain Emenyamitwe kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye cyane.
Muri Isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa musabu wa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, aherutse kugirana ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya ari ibihugu bigoye Amerika, ariko kandi ko bifite n'ibintu byinshi byayifasha. Ati Ubushinwa bufite ubukire n'umutungo kamere bihagije, Uburusiya nabwo ni igihangange kikishakisha cyane. Pompeo asobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imenye ibyo Ubushinwa bukora n'ibyo burimo. Perezida Donald Trump ashimangira ko Ubushinwa bushakisha uburyo bwose bushoboka bwo kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikurikiranira hafi cyane ibyo Ubushinwa bukora kugira ngo bugire ingufu mu karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa no mu isi yose. Mike Pompeo avuga ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashobora gufatanya aho inyungu zabo bombi zihurira. Nyamara aho zidahurira, Amerika igomba naho kuba yiteguye kuvugana n'Ubushinwa ku buryo buri wese amenya aho ahagaze mu isi. Nk'uko Pompeo abishimangira, Ubushinwa bufite uruhare runini mu birebana no kurandura intwaro kirimbuzi muri Korea ya Ruguru. Muri urwo rwego, Ubushinwa bugomba gukomeza umurego mu bihano Korea ya Ruguru yafatiwe. Ku birebana n'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Perezida Trump kuva hagereye ku butegetsi atigeze aryiminwa na rimwe ko hari ibyo Uburusiya bubangamiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ko hari n'ibindi byinshi ibihugu byombi bifatanya gukemura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanya n'Uburusiya mu byo gushakira umuti ibibazo byo muri Siriya, Korea ya Ruguru no ku bindi byo kwimakaza ituze. Pompeo ati tuganira n'Uburusiya tugashaka aho inyungu zacu twembi zinjiranamo, ariko aho zitinjiranamo tunagerageza kurengera inyungu zacu. Pompeo avuga ko hari amakimbirane ku birebana n'imyitwarire y'Uburusiya mu bice bimwe na bimwe by'isi nko muri Siriya na Ukraine bibangamiye indangagaciro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko dukora ku buryo abarusiya bamenye inyungu zacu n'impungenge zacu, nk'uko Pompeo abisobanura. Mike Pompeo yanzura agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushakisha uburyo bwo gukorana n'Ubushinwa n'Uburusiya aho inyungu zinjiranamo, ariko zitinjiranamo izarengera inyungu zayo.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, turashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma, tubifuriza umunsi mwiza. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka i Washington. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.